Iyi ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uno munsi wa mbere w'umwaka w'2017. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabifurije umwaka mwiza, ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri Nosa.
Mu Rwanda dusenyera umugozi umwe, abaturage basaba ko babaha serivisi zinoze kandi zigera kuri bose. Icyo gihe baba bafashije abayobozi.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, asaba Abanyarwanda gushyira ingufu mu guteza imbere igihugu cyabo. Ni mu ijambo yashikirije kuri uno munsi. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye kandi kuganira na mugenzi wacu Eloge Burikaneza ari mu Burundi ku bijyanye n'ubwicanyi bwaraye bukozwe mu Burundi. Aducire ku mayange ku igandagurwa ry'umushikiranganji ajejwe ibidukikije yaraye yishwe mu joro ryakeye. Ndabahaye ikaze mwese. Nkuko tubibabwiye mu kanya gaheze, mu Burundi umushikiranganji w'ibidukikije yarishwe arashwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu. Igipolisi cyemeza ko abantu bashika kuri bane aribo bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Burikaneza, ducire ku mayange. Eloge, ku ijoro ryakeye abatari bake bari mu bihe byo guhimbaza umwaka mushasha, ubu bwicanyi bwaraye bubaye byagenze gute?
Egome Oriane, ubwicanyi nk'uko byemezwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye bwabaye igihe cy'isaha indwi z'ijoro. Ni ukuvuga ko itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2017 yari imaze kwinjiramo, urumva hari igihe cy'isaha indwi z'ijoro. Hanyuma Pierre Nkurikiye yatubwiye ko Emmanuel Niyonkuru yishwe n'umuntu wamurasishije inkoni mu bwoko bwa pistole, amurasa ageze muhiri we, akaba ngo yarasiwe mu rupangu amaze kwinjira ageze aho yaba muri karitsiye na zone ya Rohero biri hagati mu gisagara cya Bujumbura.
None hari uwabonye umuntu yamurashe, ibyo yari yambaye, ibyo yari yitwaje? Nta makuru yanditwa twaronse muri aka kanya ku bijyanye n'uwo bayamwishe.
Gushikubwa Oriane, wamwishe ntaravugwa, ariko icyo bikora igipolisi cyamaze gufata abantu bagera kuri bane. Ni ukuvuga umunyezamu wo ku rugo rw'uwo mushikiranganji nyakwigendera, hakaba hafashwe kandi n'umwe mu bantu baba bacunze, bamwe bacungera umutekano w'ingo cyangwa akorera abantu bita abasiti, bajya bakorera amashyirahamwe yo gucungera umutekano. Hanafashwe kandi umukenyezi bari kumwe n'uwo mushikiranganji batashe, bari kumwe mu muduga. Ubundi bihava bimenyekana ko yafashwe n'utwara iresitora bita She Andre, nawe nyine bivugwa yuko yahagaritswe n'igipolisi. Uwo nawe ni aho nyine kumva z'amatohoza, kuko umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru igihe yataha ngo yarajyaga kuri iyo resitora She Andre.
None umuryango we wifashe ute muri aka kanya? Hari amakuru muba mwaronse yerekeye uko umuryango we wifashe, canke ayandi makuru yaba yavuye mu muryango wiwe ku mvo canke abo babamwishe?
Oya, gushika mu muryango wiwe ntacyo urashikiriza ku bijyanye n'uru rupfu rw'uwo mushikiranganji. Icyo bikora abantu batari bake Oriane bagize icyo bavuga kuri uru rupfu. Perezida Nkurunziza ubwiwe yanditse ahoza umuryango, ahoza n'igihugu, akavuga ko iki cyaha ubugizi bwa nabi budashobora kugenda budahanywe, ko ababukoze bategereza gukurikiranwa bagahanwa. Twabonye uwundi yanditse mu mfasoni Dlamini Zuma atwara komisiyo ya Union Africaine, nawe nyene yanditse avuga ati ndahojeje Burundi, ndahojeje leta y'u Burundi, acasaba leta y'u Burundi yuko yogira amatohoza kugira ngo abakoze iki cyaha. We yavuze ati ni icyaha cy'agahomerabunwa, yakoresheje ijambo ry'icyongereza yise ngo barbaric. Ati twasabye yuko leta yokora amatohoza kugira ngo abakoze ubwicanyi butagira izina bafatwe, bongere bashengezwe imbere y'ubutungane. Naso uyu mupfasoni gusa Dlamini Zuma nabonye ku rubuga rwa Twitter, kandi na n'userukira ubumwe bwa Buraya I Bujumbura nawe nyene yanditse aho za leta y'u Burundi yongera aho za n'umuryango wabuze avuga ko ibyaha bene ibi ari byo kwamirira kure.
Urakoze cyane Lojuburikane zubandanye dukurikiranira hafi natwe na kwiragijwe ya Amerika turahojeje umuryango w'umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru yarayagandaguwe turagushimiye cyane Loje.
Urakoze nawe Oriane ndakwifuriza n'umwaka mwiza.
Nawe Loje urakoze cyane. Dukubitire mu Rwanda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatanguye umwaka mushasha w'ibihumbi 2017 asaba ababa mu Rwanda gushira ingufu nyinshi mu gutanga serivisi inoze mu rwego gukurushaho guteza imbere igihugu ni mu ijambo asanzwe ashikiriza abanyarwanda buri mwaka. Mugenzi wacu Eric Bagire ubusa bikurikiranye arabidushikiriza.
Nkuko asanzwe abigenza mu ijambo agenera abaturarwanda ritangira umwaka mushya, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame iry'uyu mwaka wa 2017 yasabye abaturarwanda gukomeza kurangamira ibikorwa by'iterambere kandi asaba gushyira ingufu zidasanzwe mu kunoza imitangire ya serivisi mu nzego zose. Perezida Kagame yibukije ko ari uburenganzira bwa buri wese gusaba ibisobanuro kuri serivisi yahabwa kumva itamunyuze.
Mu Rwanda dusenyera umugozi umwe, abaturage basaba ko babaha serivisi zinoze kandi zigera kuri bose. Icyo gihe baba bafashije abayobozi. Ni uburenganzira bwa buri wese gusaba ibisobanuro aho umuntu atanyuzwe ndetse no gutanga inama z'ukubona ibintu bikwiye gukorwa ngo bibe byiza kurushaho. Tuzarushaho kugera kure twifuza nidushyira imbere ubufatanye, ubwubahane n'urukundo dufitiye igihugu cyacu. Ubusugire n'umutekano by'igihugu cyacu nkuko bisanzwe ni wo musingi w'iterambere kandi ntacyo tuzemera ko cyasubiza inyuma ibyo twagezeho.
Iyi ngingo yo kunoza serivisi mu nzego zose umukuru w'igihugu usubwa mbere yigarutseho bibije bikurikira uburyo yanenze bikomeye abateraniye mu nama y'igihugu y'umushyikirano iheruka mu mpera z'umwaka ushize wa 2016 bagahugira ku bintu bimwe nyamara urwego rwa serivisi rugifite ibibazo bitari bike. Mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana abaturage binubira imitangire ya serivisi cyane nko mu bwubatsi mu nzego z'ibanze bashinja abategetsi kurya ruswa aho bigaragaye bagasenya inzu za bamwe.
Maje kuyimukira mu none baje barayirika kandi ntanu mfite aho kujya n'Imana irabizi. Nimutse bandeba nubaka bandeba.
Ubu bo bakwifuza ko duhinduka nk'imuntu none se kuki bashaka kutugira nk'impunzi bagiye kudusubiza mu matongo.
Muri uyu mwaka wa 2017 Perezida Kagame asaba kunoza serivisi, uyu yabwiye ijwi rya Amerika aho asanga serivisi igomba kunoga.
Mu bantu bashinzwe umutekano w'irondo b'abanyirondo nibo bameze nk'abatagira icyo bakora. Kwiryamira gusa bagasinzira, ubabona ku mugoroba batambuka, ntongere kubabona andi masaha. Ntibakora akazi kabo ngo bagende mu baturage mu ngo uko bisanzwe. Iyo serivisi yaramugaye ubwo si no kurwara gusa. Ntanjye nk'umuntu ukunda kuba ndi hano hafi, nkora akazi k'izamu, beze kwa kundi umubosi abagutumye nko guhaha. Ntushobora guhura n'umunyerondo ngo niba uhohotewe ubi wamubona hafi. Ukeneye umunyerondo ni ukumubona ahantu hari akabari gusa.
Mu ijambo rye ryo kwifuriza abaturarwanda umwaka mushya muhire wa 2017 kandi Perezida Kagame yongeye kwibutsa abanyarwanda kutirara bitwaje ko hari ibyo bagezeho mu iterambere, ahubwo abasaba gukomeza guharanira kugera kure.
Banyarwanda, banyarwandakazi, mwerekanye ko mwanyuzwe na byinshi byiza twagezeho dukorera hamwe, ariko turanifuza ibyiza birenzeho. Ibi nibyo dukeneye kwihutisha iterambere ry'u Rwanda. Byaba ari amakosa tugabanije intambwe twitwaje ko hari aho twageze kuri byinshi biruta ibyo twatekerezaga gukora. Nimureke rero dukomeze guharanira kugera kure hashoboka mu nzego zose, atari mu za leta gusa ahubwo ari no mu z'abikorera.
Uyu mwaka mushya wa 2017 usanze umubare utari muto w'abanyarwanda mu bwigunge kubera ibibazo by'imibereho mibi. Gusa kubera kwizihiza umwaka mushya byinjiye mu muco w'abanyarwanda, urubyiruko ni rumwe muri karitsiye za Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda rwirengagije ibibazo biriho, bakesheje bishimira umwaka mushya wa 2017 witezemo byinshi byiza, babyiniraga mu karere ka Nyarugenge nta kindi barenzaho.
Umunsi ubu nayo ni umunsi wo kwishima cyane, abantu bumva abantu bari kubyina cyane bishimye muri make birenze uko babitekereza. Babarangije umwaka. inzara ntago bavuga ngo ngwiki inzara ngirashize ntago ishobora gushira ahubwo nibyo ngo ubisiga inyuma ukareba ibyo ugiye gusanga imbere nicyo dufite icyizere ko imbere igiye gushira kuruta uko tuyisize muri 2016 2017 ni ibintu byiza gusa birimo buri mwaka tuba tuzi ko ibyo dusize inyuma bitari bugaruka imbere Je ushaka ibindi biri imbere byiza kurosha.
Murabyina kugeza rya rero.
Tabyina pa kugeza mu gitondo kugeza aho tunaniriwe muri make. Ariko uko tubitekereza ni mu gitondo.
Nta uri businzire.
Oya nawe. Ukana nabana bana nabana bato imyaka 5 barimo barabyina nta kibazo. Na uri businzire.
Erko bagira ubusa ijwi rya America. I Kigali.
Turagushimiye cyane Eric Bagire ubusa tukwifuriza umwaka mwiza nawe. Reka rero muri aka kanya tubashikirize ikiganiro ntorere kazoza mwumva buri wa Mungu.
Amakuru maki mina. Mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nk'aya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasizo. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunze ikiganiro Norere Kazoza ikiyago cha politique cha studio Ijambo gisamiranira kwijwi rya America. Jerome Niyonzima ndakiremesheje ndabipfurize umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi utanguye. Muri uyu mwaka dusozere ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twaragarutse ku bitari bike muri kino kiganiro Norere Kazoza. Reka duce ku masonga tubibutse bikuru bikuru mu vyo twagiye tuganira ko. Twaragarutse ku kibazo cy'umutekano muri zone ya Musaga, imwe mu mazone yaranzwemo imyiyerekano yo kwiramiza ikiringo cy'umukuru w'igihugu cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bishyira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura akaba yarateye akamo abanyamusaga ngo bafashe mu kugarukana umutekano aho babaye.
Umunyagi wo kumusaka namubwira ni uko yoharanira amahoro y'ubwa mbere. Nagira ndababwire yuko ahandi mu yandi mazone ariko arubaka amashuri, ariko nko kuri zone ya Musaga nta kiriko kirakogwa kuko nta bantu boza gukora ibyo bikogwa hagaragara umutekano muke. No basaba ko nyine buharugurukira amahoro ajya amazi abuze bijya bikogwa byose by'iterambere biteko birakogwa bishobora gukogwa.
Twaragarutse ku vyerekeye ikibanza cy'umukenyezi muri politike hano mu gihugu cy'u Burundi. Honorable Marceline Bararufise yahoze ari buramatari b'intara ya Rutana aravuga icokogwa kugira ngo intambanyi zibuze abakenyezi kugira uruhara rwa politike ruboneka zihave.
Uwo bashaka gutegura abakenyezi neza akabategura ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku bwanje yotangura ubunyene agatangurana nabo bari bagiye ku ntonde batashikiriwe, agatangurana nabo bifuje batashikiriwe, agatangurana nabo bifuje bakongera bagatogwa. Kuko nyene urahura ubwenga burahura kare, nimba hari ukundi twoheza tukabwizanya ingene twogenda turahinyanyura tukazogenda turahinyanyura bukebuka dupfundura akantu kamwe kamwe dutetwurura agapfundo kamwe kamwe mugabo kijya gihe urabona ko twaje by'ukuri hasana uko hagetse.
Ikindi twayaze na kamaro kukwibuka abahitanywe n'amagume Uburundi buhitiyemwo. Aloyize batungwa nayo arongo y'ishirahamwe amepesi igira ubuntu atubwira ukwibuka kunywanisha ingene koba kumeze.
Ukwibuka kunywanisha ni ukuwe? Kwibuka kunywanisha ni ukwibuka abantu twabuze, si ukwibuka babishe. Hari umunsi umwe twagize ikiganiro umukuru w'umugambo icyo gihe mu 2011 mu yari bonaventure niyo nkana niba ntibeshe yavuze ati ikibazo kihari mu Burundi abantu bibuka abisha abantu ntibibuka bishwe cyo rero uko nikwibuka kubi kuko uburundi ko wibuka kugira ngo hamagara abantu kwihora cyo tuvuga tuti twibuka bo twabuze ni twibuka babishye hanyuma duha gateka abo bantu
ikindi twagarutse ko na matati y'amatongo n'akamaro k'inshumbusho yabateshejwe ivyabo nibihe by'intambara urundi bwagiye bucamwe Atanazi Masumbuko arongoye runani rw'abahungutse rufite icyicaro mu ntara ya Rumonge agira ati agashumbusho karakenewe cyane
ivyo jewe ndabishima nkuko twari dusanzwe tubivuga ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ibyiwe akacabarirwa n'abantu bamwe bamwe ngo bishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentebe utunganya ico gikorwa umuntu akabarirwa yuko yogabura itongo n'uwo batavukana twebwe rero muri yerube ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi ibyo bintu kwebwe hari ikintu cyo twasinye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko mwakajya gace uba wagabuye n'umuntu nuko wohabwa agasumbusho
muri uno mwaka w'2016 barabaye kandi ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu tukaba twararabiye hamwe n'abatumire ba studio ijambo ivyoshigwa imbere mu biganiro vyonywanisha abarundi vy'ukuri Honorable Tassiano Sibomana avugira iprona yihurikiye mu mizero y'abarundi akagira ati igikenewe nuko twubahiriza amasezerano y'amahoro y'Arusha
cyambere na mbere no kubwicanya buri mu gihugu cyo dutegereza gushira imbere kugira ngo nibyo biganire bibandanye atabantu ariko barapfata abantu ariko baranyuruzwa ngo dutore imivyimba canke nitunayitore atabantu ariko barafunga igusa atabantu ariko baraborezwa igufa n'abapolisi cyangwa imbonera kure canke abakora mu iperereza cya kabiri rero nuko tubanza tukavugana icyateye inzigorane turimo icyo naco sikindi niho nyango y'amasezerano y'Arusha nibwizwa shingiro arije byavuye bivyara kiringo cha gatatu cha fitere mu nzizi aho rero cha tuvuga tuti dutegerezwa rero kuraba ingene ayo masezerano y'Arusha araho nyene ko imigambo yose tavuga rumwe na leta duhuriza koko atawe yakomakoma eka mbere n'abanyamahanga bafasha u Burundi mbere n'abagize ibiro by'umuhuza bose baravuga ko atawe ukorakora ku masezerano y'Arusha aho rero niho tuzoca duhagararira tuti mbe none kugira nti bayakorakore tukokora iki kurumba ntuzosubira guharira ingene amasezerano y'Arusha bibatse canke ingene tuyasambura canke tuyasambura tugenda tuvuga tuti kugira ntasubire kurengwa cyohogwa n'igiki twebwe dusaba yuko hoca haba umugwi w'amaho gukura bikurikizwa n'ishyirwa mu ngiro cy'ayo masezerano uwo mugwi twe tugasaba yuko uwo burimwo abanyamahanga aba bantu biyita muziko iyo turi mu ngorane baza gufasha barondera amahera ahantu uvuga ishyirahamwe mpuzamakungu y'ubumwe bwa Afurika yo muri aka karere yase n'ibihugu bya rutura kunda gufasha Burundi abanyamerika ababiriki naho babanka tukaraba ibihugu mwe n'ibyo n'ubu biriko biratanga amahera kugira ngo abarundi bashobore kuvugana mu nyuma ya tugaheza ari tukaraba ko byo bikenewe ko hoje amwe abarundi bidakenewe tukanashaka tukareka tubihurije ko duwo mugurwa n'abanyamahanga gusa naho nyine twebwe ntangorane byo dutera tugaheza mbere tukagira ko tukanaraba ibihano byo tegekanywe kugira ngo uwo ari we wese ashobora kuba ari ku butegetsi ubucanka zobuza kwejo hamwe yorenga kuri ayo masezerano je ugenda gute yohanwa gute
kindi twagarutse ko mu kiyago cha Norere Kazoza ningene ingingo 23 y'igisata kijeje umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yakiriwe n'abanyapolitike iyo ngingo nayo ikaba yari yerekeye kurungika abapolisi 228 mu gikorwa cyo kunganira umutekano no gukinga iyo nyabwoko Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe ra debu kubwiwe ngo iyo nyabwoko ryamya rugwitwazo rudafashe
bavuga yuko ngaha mu Burundi hagira habe iho nyabwoko iho nyabwoko benshi baranasongora akavuga ati niho nyabwoko bw'abatutsi la minorite tutsi kubera bijya bivuga ngo harabiho nyabwoko rya politique bijya ni ibintu bitaba bifashe alo icyo ni kinyoma cya mbere icya kabiri bakavuga icyo cyambere sinabivuga giheze no muri Swiss mu nama heze baragifatiye ko bavuga ngo turi muri phase pré-génocide yuko hagira habe ihonyabwoko ngaha mugabo icyo kinyuma kimaze umwaka bagikoresha ngo raba neza hagira habe ihonyabwoko nige batangwa kubivuga muri buka yuko mwishira hamwe y'ibihugu bya Afrika inyo africaine naho nyene bari kubera ibinyoma bari bababwiye bari baravuze yuko hoza igisirikare ibi kirimo abantu ibihumbi bitanu maprobe mugabo twaravyiyamirije turasubira turanasigura gushikaho icyo cyumviro bagiheba muri buka yuko ni gihe haza abakuru b'ibihugu batari bake kwirabire ntuze uko Uburundi bwifashe basanze ari ibinyoma gusa
Honorable Phineas Nigaba nawagira ati reka ndaguhutura rero twibiteye ubwoba bishobora gushikana ku ihonyabwoko
tuma ijambo
ndaguha karo muri Frodebu Christabe Ninyari hehe
subira mu twumva
umudame yitwa Irakoze Christabe Ninyari yatwara abakenyezi muri Bujumbura rirare ari hehe
oya je uwo mudamu ntawe nzi
Anonis
uvuga uwo mudamu ntuze ntawe ndi sinshobora kumenya yuko uri kurabesha canke uvuze ukuri mugabo hamwe umuntu yoba yarabuzire ntuze irengero ryawo nukubivuga twese tugafasha kugira ngo tumurondere none babuze irengero ryawo wagiriza nde none
kwaragarutse kubiganira bibereye abarundi bishobora kugarukana amahoro n'umutekano kubwa honorable Victor Burikukiye ngo hari abo kwitaba ibyo biganiro n'abatemerewe kuvitaba
umuntu yitwa mu Burundi wese
n'abahunze vuba barimo abiyonkoye muri CNDD-FDD bo bamwe
yego kubera iki batoba gusa turatandukanye ibintu tuge muri CNDD-FDD
yego
kuko turi mu ntwaro ya demokarasi nk'umuntu ejo bundi yafashe agasohora ibigwanya cyakagira agahereka inzego zitorewe n'abanyagihugu nibaza ko ngo umuntu atobanwa kuko nahandi demaze nzi tubibona ingene be nabo bantu ahubwo baca abanyarwanda bakabafatira ibihano naho ubundi abarundi bose b'imice yose buzima bw'igihugu bari hanze n'abari hano n'abari mu gihugu nibaza ko babatumirwa mu byo bintu
ntabo bagerageje gutembagaza ubutegetsi rero ntibokwegera n'ahari imeza
nibaza ko abo ikibanza cabo ari mu butungane
ndahindukiye muri Sahanya Frodebu honorable Phineas birahumuritse
numva byohumuriza gute kutemera ikiringo cya gatatu suko uvuga ngo ucube umugwanyi oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko icyo rivura bwa ati itegeko ryanditse gukije cyangwa gukurikiza itegeko ubundi akavuga ati sindari kurikiza urumva rero abo bantu babiri iyo bahari urabyemera ariko n'ucuvuga ngo uwo muntu wese avuga ngo
ariko nta mishamirano ihari
imishamirano
wowe muri Frode bushamiranye na
muri politique irahari
imishamirano ya politique
imishamirano ya politique irahari none wovuga ngo ntari gutega honorable ubona ko mu gihugu ubona ko namakungu ariko avuga ati igenda mu biganire numva ko abantu bashamiranye
ariko turiko turaganira tudashamiranye kandi utemere ico kiringo
sa
ko turiko turaganira
umva nti duhuza ariko wumvise ko tudahuza
harize mudahuriza
ariko tudahuriza ko
umuga nti dushamiranye
ndu politique ma urumva ko hari icyo tudahuriza ko urundi cyo gituma ndo ati ibyo tudahuriza ko twicaye tubiganire
ku ruhande rw'umuhinga mu mvugire mesha professeur Adolphe Sururu agira ati icokogwa nuko abantu boshira imbere kubanza kugarukana umutekano
icambere no shira imbere nuko ho banza hakagarukano umutekano kuri bose
icakabiri
umutekano ubonetse hakaza abantu koko bafise ivyo bavuga mu bintu vya politike
abo vyiga
hari abanya politike bariho bi kandi cyane tukaraba icyo tumu Burundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe
urakoze cyane nino kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cha politike nibyo twaganiriye muri uyu mwaka uheze ibyo byari bike muri byo twashimye kugaruka ko muri kino kiganiro gitangurira umwaka wa 2017 kana nkengurukire abamenyesha makuru bagize uruhara mu itunganywa y'ikiganiro ndoreka zoza muri uyu mwaka urangiye nshimire Nunu Greliane nshimire Crisi Munezero nshimire Terence Manirakiza nshimire kandi Jean Paul Nico ndindiriye bipfuriza umwaka muhire w'2017 nongere nkengurukire mwebwe mwese mwagumye mukurikirana kino kiganiro ku ijwi rya Amerika nkengurukire n'abarongoye ijwi rya Amerika batwizigiye bakaduha akanya ko kuganira namwe Jerome Niyonzima nayinda kirimesheje nongere ndangize ndabipfuriza kuruhanirwa muri uyu mwaka mushasha w'2017 naho gutaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
leo mwaka mpya basi kuja ujibambe weka shida nyuma
leo ni shambe leo ni furaha tucheze sote tucheze tuseme bonani leo ni shambe leo ni furaha
Bona ne umwaka mushasha mwiza mwese muduteza amatwi mbanze nshimire Jerome Niyonzima atirameshe kiganiro ntorere kazoza turagushimiye tukwifuriza umwaka mushasha mwiza turafise akanya gato cyane mbere yuko ibiganiro byacu birangira byo kuri no sahare ka tuje ku murongo duha kandi kanya abakunzi biradishwe rya America bifuriza umwaka mwiza inshuti zabo duhere kuri Etienne Etienne uranyumva umwaka mushasha mwiza Etienne umasegonda make cyane tuguha kanya wifuriza umwaka mwiza abawe
ndabona abakunzi banje
uramajahe
ndabona ndi mu ntara ya mwana ndabona
Mera nko wihuta kugira ngo ushiremwe amazina menshi akanya ni gato.
Izina ni Kimana na Twase. Andi Ward. Nabandi bose banze kuzana icyo Etienne bizima.
Ni byiza cyane urakoze cyane Etienne reka tuje ku murongo twakire parfait parfait uratwumva? Umwaka mwiza afata akanya wifuriza umwaka mwiza bawe mu masegonda make. Urakoze cyane duzijwi Etienne parfait duzijwi
ama nivuriza umwaka mwiza abavyeyi banje bari muri commune kayogoro mu ntara ya Makamba nivuriza umwaka mwiza uwitwa Ravindito akora muri FDN ama nivuriza umwaka mwiza Abyarimana Juvenal bashikanje Nivuriza umwaka mwiza muramwanje ari mu nkambi y'impunzi muri Tanzania nivuriza umwaka mwiza abanyeshuri bose twigana kuri lycée technique Nyabigina nivuriza umwaka mwiza abanyeshuri bose twaje twigana kuri lycée communale Nyaburumba nivuriza umwaka mwiza Tarisisi Niyembabazi nivuriza umwaka mwiza Ntamurakishemu nivuriza umwaka mwiza Irankunda Jandarje ivuza umwaka mwiza Irankunda Dari
Ego
ivuza umwaka mwiza Feri Nibogora bose ndababwire ati muzogire umwaka mwiza wa Demire Dipeti uzo babere umwaka mwiza wa Mahoro
urakoze cyane urakoze parfait reka twakire wa nyuma Désiré Désiré mu masegonda make umwaka mushasha mwiza ifuriza bawe umwaka Allo Désiré
Allo
Oui Désiré mu masegonda make ifurize abawe umwaka mushasha mwiza Allo Désiré uranyumva?
Urabumva?
Eh, umwaka mushasha mwiza.
Eh, bona gira ni furi umwaka mushasha. Ayo muri mu ntara kirundo I Burundi. Hanyuma ni furi ze umwaka mushasha abanyamakuru bose b'icyo gihe America.
Urakoze cyane.
Hanyuma ni furi umwaka mushasha barundi bose aho bahereye abari mu Burundi n'abari mu bihugu bya Buraya abari hanze y'igihugu cy'u Burundi bo bagire umwaka mushasha mwiza. Hanyuma nk'abandi turi umwaka mushasha mwiza umubyeyi wanjye hamwe n'umugore wanjye n'umwana turi kumwe ngaha muri komine mu ntara ya Kirundo.
Bitwa bande?
Umudamu wanjye yitwa Chantale hanyuma umwana wanjye yitwa Eric.
Urakoze cyane Désiré reka turaheraheje ikiganiro cyo kuri no saha turabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi mwari kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye nongera ndabifuriza umwaka mwiza w'2017 mu banyu no mu byanyu
Leo
kure kure mama sawa 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 ni mwaka wa mafanikio
mama watoto nataka sipere baba watoto sina tabukare usiogope sheri leo ni bonane vimba dunda ni kustare
leo ni mpaka che sara piga santushe
mambo bam bam kupe kupe kipam bam mambo bam bam kupe kupe kipam bam
leo ni shampe leo ni